mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2018. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Walichoma nini nyumba yangu na vitu yangu yote nabakia kwa nyumba. Alesi tunakimbia na tulikimbia tu hivi.
Uyo ni umwe mu mpunzi z'Abanyekongo zibandanya guhungira mu gihugu cya Uganda zihunga intambara iri mu karere ka Ituri, avuga ko imbere yo guhunga inzu yiwe yaturiwe ni mu kanya gato. Ahandi mu mahanga naho i Mogadishu muri Somalia igitero cya bombe cyahitanye abantu 14. Mu Buganda naho nkuko mubyumvise impunzi zishika ku 400 zimaze guhungira mu gihugu cya Uganda ziva muri Congo mu minsi 3. Ahandi naho icuka kibi kirabandanya hagati y'ubudandaji bwa Amerika n'Ubushinwa. Abanyesiriya ibihumbi n'ibihumbi muri n'imiryango yabo biteguriye kuri uno munsi wa kane gukugwa mu karere kasinzikajwe n'intambara muri Guta. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza, tubahaye ikaze mwese. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu Buganda. Ubwicanyi bubandanya kuba mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, buriko butuma abantu ibihumbi n'ibihumbi bata ingo zabo. Amakuru atangazwa havuga ko abantu ibihumbi 50 bavuye muri Congo bamaze kujabuka binjira mu gihugu cy'Ubuganda. Naho ikiyaga cha Albert mu bisanzwe ni gitekanye, kirabangamira ubuzima bw'abantu bagerageza kukijabuka. ONU itangaza ko impunzi z'Abanyekongo batari bake zimaze gusiga ubuzima mu rugendo rw'amasaha 5 mu bwato bagerageza kujabuka ugo ruzi. Impunzi ziva muri Congo ziriko zihunga intambara ibandanye kubera mu ntara ya Ituri hagati y'abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahema n'abalendu. Abacika icumu bavuga ko ibintu byunyutse kurusha mbere, kuko ibitero bikogwa muri iki gihe biza biturumbuka kandi abagore n'abana nabo nyene birabahitana. Impunzi zishika mu Buganda zakigwa mu kibanza cy'ahitwa Sebagoro mu kiringo c'imisi 3 iheze. ONU itangaza ko abantu bashika ku 400 bamaze kwinjira mu gihugu cy'Uganda. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araza kudushikiriza mu buryo burambuye iyo nkuru mu kanya kari imbere. Handi naho muri Afrika, muri Somalia kuri uno munsi wa kane abantu bashika kuri 14 bahitanywe n'igitero cya bombe yaturikiye ku mugwa mukuru wa Mogadishu muri cyo gihugu. Abategetsi batangaza ko ico gitero cya bombe yaturitse mu modoka cyabereye ku ihoteli yitwa Weheleye abanyepolitike n'abagwizatunga bakunda guhuriramo. Iyo hoteli iri ku ibarabara rica ko abantu benshi mu gisagara hagati gikaba gitwa Maka Al Makarama. Abdulaziz Hildimdan, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano, avuga ati imodoka yari irimo amabombe menshi yari ihagaze imbere y'iyo hoteli ku ibarabara rica ko abantu benshi cyane ica irasambuka. Igitigiri tuzi neza cy'abantu bishwe ni 14, abandi 5 barakomereka. Abategetsi bavuga kandi ko batazi neza ico gitero cyari kigamije. Nta mugwi muri kano kanya uriyitira ico gitero uratangaza ko ari wowe wagize ico gitero, ariko birazwi ko ibitero nk'ivyo byagiye birakogwa mbere mu gisagara ca Mogadishu byakozwe n'umugwi w'abagwanyi ba El Shabab. Kandi naho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yiteguriye gushira umukono ku rwandiko rushobora gutuma haduka uruhagarara mu budandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Ico gikogwa kigiye kuba ku ruhande rumwe mu ntumbero yo kwihora aho mu minsi yahera habaye yitirwa ritemewe ry'ubumenyi bw'Abanyamerika bwitiriwe amashyirahamwe y'Abashinwa. Umushikiranganji w'Ubushinwa jeje ubudandaji avuga ko Ubushinwa bunegura intumbero y'uko rwandiko iza guhungabanya ubudandaji hagati y'ivyo bihugu. Yizera ko ivyo bihugu vyempi bizotorera umuti w'ibibazo bihari ubu mu nzira y'ibiganiro. Ivyo bibaye nyuma yaho ejo ku munsi wa gatatu abategetsi ba Amerika bashikiriza abamenyeshamakuru ivyavuye mu matohoza yaramaze amezi n'amezi agigwa mu kwihweza niba amasezerano y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa yashizwe ku igikumu mu 1974 yarenzwe ko. Handi naho abanyesiriya ibihumbi n'ibihumbi n'imiryango yabo biteguriye kuri uno munsi wa kane gukugwa mu karere ka Guta kasinzikajwe n'intambara biciye mu masezerano yateguwe n'Uburusiya igihugu cya gicuditse na Siriya. Imiduga itari mike yarungizwe mu karere ka Harastad, aho imigwi y'abatavuga rumwe na leta bafashe intara ya Idlib mu buraruko bw'igihugu cya Siriya. Ivyo bikogwa bisanzwe bikogwa cyane mu ntara ya mu gihugu cya Siriya, ikaba imaze igihe kitari gito bikogwa mu mugambi wo kugerageza gukura imigwi y'abagwanyi mu kibanza kimwe ngo bomogwe bajana mu kindi. Muriko mwumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mudukurikirana mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda, naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kudushikira no kuri Facebook yacu muri kano kanya nyene turiko turavugiraho ku buryo bwa Facebook Live. Mushobora kandi nuko twandikira mukoresheje email yacu ni radio yacu @gmail.com. Twitter naho nyene niho turi, adresse ni VOA radio yacu, na site internet ni wezitatu@radioyacu voa@.com. Amakuru avugwa hirya no hino mu karere nako mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Ikigo gihererekanya amafaranga gikoresheje amakarita ya Mastercard cyatangaje umugambi wo guhangira urugwaruka rwa Afrika imirimo abarirwa muri miliyoni ya 30. Iyi nkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda arayidushikiriza.
Uyu mushinga watangiye mu Rwanda utanyanya kayabo ka miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Aya mafaranga azafasha urubyiruko rw'abanyarwanda babuze imirimo ariko bafite imishinga ikoze neza. Iki kigo cya Mastercard kiteguye guhanga imirimo itari munsi y'ibihumbi 150 mu myaka 12 iri imbere. Usibye guhanga imirimo, iki kigo kinateguye gufasha uburezi bw'u Rwanda mu gikorwa cyo kwigisha abarimu bagaha amasomo abanyeshuri azabafasha kurangiza bahita bajya ku isoko ry'umurimo. Uyu ni Dr. Eugene Mutimura, Ministre w'uburezi mu Rwanda.
Iyo rero ubonye umufatanyabikorwa nka Mastercard Foundation ashora miliyoni 100 mu myaka 5 mu gihugu, na amafaranga menshi cyane 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 yuko ibikorwa bafite target n'ibyo bashaka kugeraho bifatika, harimo guhanga imirimo ku rubyiruko cyane cyane abana b'abakobwa mu cyiciro cya tourism na hospitality management. Ibyo twabonye yuko ari byo bifasha cyane umuvuduko w'iterambere mu gihugu cyacu, ariko ntabwo wabigeraho gusa udashyizemo investment cyangwa udashyizemo ibikorwa nyirizina. Cya kabiri ni uko barafatanya na leta, kandi leta ni kimwe mu byo yahisemo kugira ngo ube umuvuduko w'iterambere. Icya gatatu cyo navuga ni uko Mastercard Foundation nibwo bwa mbere ishyize ibiro byayo hanze ya Canada.
Ku ikubitiro uyu mushinga uzibanda ku rubyiruko ari narwo rukunze kugaragaza ibibazo bituruka ku kubura akazi. Urubyiruko rwaganiriye n'Ijwi rya Amerika ruvuga ko rumaze imyaka rurangije kaminuza ariko bakaba barabuze icyo bakora.
Ntabwo kubona akazi byoroshye, turahangayitse cyane. Bigeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaja nibwo ubibona, abari abantu benshi cyane, ndetse hari igihe uhagera ukumva ubadekuraje, ukumva nta nubwo watanga, ugasanga barashaka nk'abantu babiri maze kuza nk'abantu barenga 80. Tubwa guhanga imirimo mu by'ukuri buri muntu aba afite umushinga yakora, ariko kugira ngo abone icyo yatangiza igishoro
ntago biba byoroshye.
So nagerageje no kwiga ibintu by'imyuga, nirageza kuvabonerekana yuko nakwikorera. Ajyo nago byanshobokiye kubera kusanga imisoro n'ibucuruza nk'ibintu yenda bifite agaciro ka kibihumbi nka 300. Ugasanga bashatse gusoresa kimwe n'umuntu ufite ufite ibicuruzwa bifite agaciro nka 5,000,000. Nagerageje no kwikorabirana.
Uyu mushinga mugari watangirijwe mu Rwanda ufite intego yo gufasha urubyiruko rwa Afurika guhanga imirimo igera kuri 30,000,000 mu gihe cy'imyaka 5. Ikigo cya Mastercard kivuga ko Afurika ari umugabane ukura cyane kandi ugizwe ahanini n'abakiri bato. Iyi ikaba impamvu yatumye berekeza muri Afurika. Mu Rwanda niwe Mastercard yatangirije uyu mushinga bwa mbere yo kuwugeza mu bindi bihugu bya Afurika. Urubyiruko rwo mu Rwanda rwamenye iby'uyu mushinga mbere, rurizera ko ruzungukira kuri uyu mushinga.
Ikibazo cya mbere gihari kandi twese tuzi nuko nta kazi gahari. Uburyo bworoshye rero ni ukwishakira umurimo. Icyo dusaba rero urubyiruko, ari nacyo twebwe ababashije kugira ikintu dutangira turi kuvuga uyu munsi, nuko ugira igitekerezo ukanakibwira abandi. Nibwo buryo twakoresheje kandi ntekereza ari nabwo leta idufasha kugira ngo dukomerezeho tubwire n'abandi. Ibitekerezo birahari ni byinshi. Dore umufatanyabikorwa abaje rimwe na rimwe, ngewe nabonye mentorship, nabonye coaching biciye muri project za Mastercard. Nta nubwo Mastercard ubwayo bundi yazaga kuri tere, ariko noneho yaje kuri tere uyu mwaka. Imyaka 10 ishize yarakoraga ariko itaza kuri tere, icisha mu zindi organizations ziri mu gihugu. Ubu noneho yaje mu gihugu ubwayo irahibereye, bivuze ngo twizeye ahubwo ko bigiye kuzamuka kurusha ibyo twebwe twabashije kugera.
Ikigo cya Mastercard cyiyemeje kubaka ishuri ry'icyitegererezo muri buri karere k'igihugu. Iryo shuri rizajya ritanga ubumenyi bukenewe n'abatanga umurimo. Mastercard ivuga ko igiye gufasha urubyiruko cyane cyane rw'igitsina gore, bibanda cyane ku nzego z'ubukerarugendo n'urw'amahoteli. Mastercard ifite icyicaro muri Canada. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi ngaho mu Rwanda. Tuve mu Rwanda tuje mu Buganda. Nkuko twabyiye mu ntango, mu Buganda impunzi z'abanyekongo zibandanya kwinjira muri icyo gihugu ku rugero runini. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana arabitubwira mu buryo burambuye.
Amazi y'ikiyaga Albert ni meza ndetse ateye ababengeza, ariko ashobora no guteza akaga. Umuryango w'abibumbye uvuga ko impunzi nyinshi z'abanyekongo zapfuye zigerageza kwambuka iki kiyaga bakoresheje ubwato bujegajega. Kwambukiranya iki kiyaga berekeza Uganda ni urugendo rw'amasaha 5. Buri munsi haracyaza abandi benshi bahunga imvururu ziri kubera mu ntara ya Ituri. Tam Daniel Rogers uhagarariye HCR ahitwa Sebaguru muri Uganda, aho izi mpunzi zakirirwa, aragira ati:
"And some are even taking cattle like goats, like chicken."
Bamwe muri bo ndetse bazana n'amatungo nk'ihene, inkoko n'inka. Ubwato bumwe bwaruhamye bwarimo inka 27. Izo nka zose zarapfuye, ariko turokora ubuzima bw'abantu.
But the human beings were rescued.
Impunzi nyinshi Ijwi rya Amerika yabonye zari zifite ibikoresho bike. Abenshi baracyashakisha abana n'ababo bakunda baburanye. Uwitwa Dunia Sikwetu Sorongoni amaze ukwezi ataracirye umugore we.
Wakati walikuja usiku wakavamia wakauwa vijana.
Avuga ko igihe baterwaga hari nijoro kandi ko yishwe urubyiruko rwinshi. Nari mu gipangu numva abantu benshi bataka. Nsohotse kureba, nasanze abaturanyi banjye bose bicishijwe imipanga, nahise ncika. Kuri site ya Sebaguru, abakorera bushake basaba impunzi zikihashyika kujya ku murongo zikurira imodoka. Hari umuvundo, baravuga ko bananiwe cyane. Imvururu hagati yabo mu bwoko bw'abahema n'abalendu zimaze imyaka myinshi. Abarokotse bavuga ko batakinaburirwa iyo bagiye guterwa, bitandukanye no mu myaka yashize, kandi ubu n'abagore ntibabareka. Chantal Lava aragira ati:
"Walichoma nini nyumba yangu na vitu yangu yote nabakia ku nyumba.
Batwitse inzu yanjye n'ibirimo byose. Twahunze nta kintu na kimwe dufite. N'iyi myenda nambaye nayihawe n'umugiraneza ngeze ku mupaka." Yahunganye n'abana be babiri. Ababyeyi be n'abandi bavandimwe bose barishwe. Hagati muri uku kwezi kwa gatatu, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryatangaje ko impunzi 400,000 zahungiye muri Uganda ziturutse muri Ituri. Abarimo guhunga ubu barajyanwa ahitwa Cyangwari, baracyaza bahunga imvururu. Uwitwa Kayigwa Ce waravuga ati: "Numvise kuri radio abalendu bavuga ko turi abavandimwe, ariko kubera iki baje bakatwiraramo n'imihoro, imyambi, amacumu n'amashoka? Kuki ntacyo abasirikare babikoraho? Kuki? Birantangaza rwose. Niba ari politiki ntabyo tuzi." ikagoma bakirirwaga hamaze kuzura. Abayobozi ba Cyangwali baratinya ko ashobora kwaduka icyorezo cya kolera. Mu kwezi kwa kabiri, impunzi zisaga 600 zafashwe n'iki cyorezo, 26 bahita bapfa. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare kuri aho ishami rya Uganda urakangurira impunzi gukaraba intoki neza mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo. Kuva mu 2016, Uganda yakiriye impunzi zisaga miliyoni ziturutse muri Sudani y'Epfo. Ubuyobozi bwa Uganda buzi neza ko bukeneye imfashanyo yihutirwa kugira ngo babashe kwita ku mpunzi nyinshi zikisukiranya ziva muri Kongo.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini arabandanya hano kuri radio Ijwi rya Amerika. Mu gihe kuri uyu wa kane itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu ari himbazwa uyu munsi mukuru mpuzamakungu hari amazi, uyu munsi ushitse imitumbi mwimwe yo muri komine Mugwi yo mu ntara ya Cibitoki ifise ingorane nyinshi zijanye no kwiteza imbere kubwo ubukene bw'amazi buharangwa. Mu ntwaro bavuga ko ubwo bukene buva hanini kwigurirana ry'abantu mu gihe n'amazi ubwayo aterakena ku masoko. Ni nk'uyu munyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse mu ntara ya Cibitoke.
Umutumba wa Masha numwe mu mitumba ya komine Mugwi ufise ubukene bw'amazi. Abanyagihugu baho bavuga ko kugira bashikira amazi meza bafata urugendo rw'amasaha 3. Kukaba nkako abajeje intwaro kuri uwo mutumba bavuga ko ufise ibombo rimwe rya rusengo. Amakuru tubandanya dukura mu bajeje intwaro nuko uharugwa ko abantu bagera hafi 27,000. Ivyo biruko mu gihe muri rusangi umutumba umwumwe wategerezwa kuba ufise n'imiburiburi za rusengo 8. Urongoye igisata kijejwe kubungabunga inyubako z'amazi muri komine Mugwi niyo nkuru Jésus Marie asigura ko ubwo bukene bw'amazi buva kwigabanuka ryayo mu masoko maze bikunyugwa n'igwirirana ry'abayakoresha.
Uyo mutumba urabangamiwe n'ikibazo cy'amazi kandi n'umutumba uriko abenegihugu batari bake. Ingorane rero zihari nuko kuri uyo mutumba nta masoko y'amazi ahari ku buryo twobubakira za rusengo. Ayo masoko rero ntayahari. Hanyuma mu myaka iheze amazi y'amabomba yarashikayo igisagara cy'Imugwi kitaraguka. Hariyo n'ishuri rya primaire bita Ecofomasha amazi yarahashika. Ariko gushika no munsi yagisagara cimugwi cagukiye nibikunda kamazi ashikayo kandi niyo twayakura mu masoko amazi yaragabanutse cyane ku rugero rutari ruto yarakamye.
Ubwo bukene bw'amazi bufise ingaruka nyinshi ku banyagihugu bo kuri uyu mutumba wa Masha. Hamwe ni kubijanye n'amagara meza aho bavuga ko bataronka yo boga ku mibiri. Kukaba nkako benshi bambaye impuzu zitameshe cyane cyane abariko baregereza izabukuru hamwe n'abana bakiri bato. Eka no ku mibiri yabo iri kubuhoma. Uyu mutama atubwira ko ninda ziraye mu mpuzu bambara.
Inda rero nizo tugwaye no rero bwa mbere kukubera ubukene bw'amazi. Urabona ni nk'aka gafurani karamaze hafi ukwezi katameswa hejuru yo kubura amazi.
Hambavu y'izinda hari n'utundi dukoko dutera amavunja tw'imbaragasa tubajya kubera isuku rike. Uyu mukenyezi atubwira uko bimugora kuronka amazi atekesha n'ayakoresha isuku.
Turafise imbaragasa kubera ubukene bw'amazi. Urabona nk'ibi bihuzu nambaye ntibimeshe. Urabona ngiye kutuvoma, urabona ko nshaje ndatuzanye ngira sinda natwiyoga ncangira nti nzodukoreshe ejo ndabiko imizi yo biriyongera.
Komine Mugwi isanzwe yimbuka ibitoke byinshi, izo bwa mbere mu makomine atandarizwamo inzoga ziva mu bitoke. Ariko kubwo ubukene bw'amazi umukuru w'umutumba wa Masha ntibandetse Onesphore avuga ko abarimye ibitoke bahagaritse kubigana mu inzoga.
Benshi barabihevye iyo aba twadufise amazi n'imiduga ibiza gutora inzoga ngaha. Ariko kubera kuye ngorane ibitoke bacha bijyana kayipakira bakabishora imugwe. Ibindi navyo agasoko dufise bica biza kugurwa n'abantu bava mu manege mucumba manege n'ubucuza karangura ibyo bitoke kuwegeye ibarabara uronka n'amazi no bashavigana.
Ingaruka z'ubukene bw'amazi ziraba inzitizi no mu bijyanye no gutanga indero uko bikwiye mu mashure. Uyu mwigisha wo ku ishure shingiro Masha arabitwiganira.
Umwana ashobora kuza agashika nka saa 2:30 bamubaza ati wari he ati nari kuvoma. Ne waharuri yavoma ugacuvuga ati ntakundi. Bijyanye n'indero biragoye kuko nko mu minsi yahera twarigeze ari nko kuwa mbere babwira abana ati mbo turi abana baje batoze ukabaraba. Wanamurungika muhira ati genda uje woze ntagaruka kuko amazi atabaye ayakura kuko ari kure.
Abavyeyi barereye kuri rino shure shingiro rya Masha bafite impungenge ku abana babo bashobora kwasiga ubuzima.
Abana ngaha turibaza ko bazohava banaharira n'ishano. Umwana arashaka amazi ngaha kwishura akabura ye yakura akirukanga mu mihana cyangwa mu masoko ayorora ibintu bibi byose bapfa kunwa banwe biziba bakahandorera ingwara. Umwana hari n'igihagwara bikarinda gusaba yuko barinda gusaba amazi mu mihana yo kumusuka ko kugira yorohegwe mu mutwe baronke ingene bamushikana kwa muganga.
Muntwaro bavuga ko mu migambi izorangurwa uyu mwaka harimo kwegereza amazi abanyagihugu bo muri komine Mugwi. Umuhanuzi wa musitaneri w'iyo komine ajeje intwaro n'imibano Salvatore niyo buhungiro avuga ko uwo mugambi bawutegekanirije imiliyoni zigera kuri 75. Aha tukamenyesha ko ubukene bw'amazi byongeye buva no kutabungwabungwa neza kw'inyubako z'amazi. Niyo nkuru Jésus Marie ajejwe igisata kibungabunga izo nyubako muri komine Mugwi avuga ko icyo gikorwa kitaborohera kuko bakoresha amafaranga avuye mu ntererano y'abanyagihugu.
Icyo gikorwa rero ntabwo kitworohera kuko n'amafaranga dukoresha ava mu banyagihugu nyene. None rero abo banyagihugu mu gihe bataba bafise amazi kumubwira ngo riha igiciro kingana gutya kugira ngo tubakorera amazi tuyabungabunge ntabyumva neza. Afuma avuga ati muyakore hanyuma turihe amazi tuyabona. Natwe rero tukaba tudafise ikigega twikorako kugira ngo dukore ya mazi.
Umutumba wa Masha, Gitohera na Manege niyo mitumba ikenya mazi kuruta iyindi muri komine Mugwi. Amakuru dukura mu bajeje intwaro avuga kandi ko nko mu kiri heze amezi abiri yaheze atanima rya mazi rikorotse mu gisagara cha Mugwi. Mu ntara cy'ibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane kuri iyo nkuru. Tuve mu cibitoke tumanuke gato muri Kivu tukivuga kubijanye n'amazi nyene. Impunzi z'abarundi zirenga 300 ziba mu inkambi nshasha ya Mulongwe iri mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zirifuza ko ikibazo cy'amazi adahagije muri iyo nkambi cokemugwa kugira ngo birinde kuza bararondera amazi hanze y'inkambi. Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo mu burasirazuba bwa Kongo.
Muri inkambi nshasha y'Umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka, aho ni mu birometero birenga 50 n'inkambi yo mu Rusenda. Impunzi zibaye muri inkambi imaze igihe cy'amezi anifunguwe zivuga yuko zifite ubukene bw'amazi turuka ku mabomba make ndetse no kuba amazi yo muri inkambi atazira ku gihe. Ndi Mugwango Edmo n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko yabwijwe rya Amerika ko babangamiwe no kutagira amazi ahagije kuko nayo bavoma atajya zira ku gihe.
Icyo kibazo cy'amazi twewe tugifise cyane rwose, ni ikibazo duhwanye mbere cy'ingorane, ni ikibazo cy'ingorane cyane. Kuva dushika mu minsi ya mbere ntitwaronka amazi neza, ariko tukaronka amasaha agiye naho nyene gushika runo munsi amazi kwemeye kuvoma mu gatondo. Ku munsi ni ku munsi mu gatondo amasaha nk'abiri amazi hawo n'abakamira ko batuyarose bakashabiruka mu banyagihugu hepfo mu bakongomani kuja kuronera amazi. Ntajewe ikibazo ho nyene akarorero narimaze indi yose ntashira amazi ku mubiri aho nyene no kubirengeje nazindutse kuvoma. Baravuga ati none we waraye kurima tije nagize ikibazo cyejo ndabura amazi ndabana n'umuntu nosaba amazi yo gushira ku birenge. Nari mu gatondo natowe n'umukenyezi umwe aravuga ati ubu mupapa banza mu murete je mbanza kumuvomera banze kuronka amazi. Icyo kibazo cy'amazi rero kwenga cyaduhanze cyaguduhangayije.
Izi mpunzi zikomeza kugaragaza yuko kubera iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri iyi nkambi y'Umurongwe kiri mu bituma impunzi zihitamo kujya gushakira amazi yo gukoresha mu mugezi wa Mutambara ndetse no ku kiyaga cya Tanganyika. Nubwo hari igihe izi mpunzi zifatirwa hanze y'inkambi zigafungwa kubera ziba zasohotse ari nta ruhusha zihawe.
Kugira abantu baronka amazi barindira kujya ku ruzi bitwa Mutambara nago ruri hafi y'ikilometero n'ibindi birenga kugira ushika n'amazi ngaha baguca inoti y'amajana 7 canke 8. Tanganyika nayo iri ahantu kure cyane yonyene yoba iri hafi y'ibirometero 2 kugira woba uduganya amazi udafite nk'akantu bitwa gakinga ngaha mu iyi nkambi ya Murongwe ntushobora kuronka amazi kuba boronka amazi.
Ni ukuvuga gusohoka inkambi ngaha nubwo bakirikare biratugora kuko dushobora kugenda wagera hijya ugahura n'abasirikare dufate n'umupolisi acagufata kubaza ngo zana ibitambulisho. Twebwe nari kwero bikatugora kute umwanya wari wose nta kuntu umuntu yokwamba afise igitambulisho kuko nishobora kuza kucyaka uwo munsi kigihana n'uno munsi ayo sindo nkubuje bwo kuguza na yamaziro naja kuyaronda cyangwa naza kurondera utundi ngiye nabangiye aho hiyo bamfashe sindo nkuno nizigure ikintu bakora ni iki bavuga ati nga zana amafaranga utazanye tukushira mu gasho nanya amafaranga rero ntayo nayo gusuma nga ndahanga yahuje ngo ndayaro
Manirakiza Samuel ni impunzi yo muri inkambi y'Umurongwe azabishira mwe rya DC ko ryashira imbaraga muri iki kibazo cy'amazi kugira ngo bizabarinde kwandura indwara zituruka ku isukuru rike yaje kutagira amazi.
Bosare kugira mutwongereza uburyo bw'amazi agwire kuko imyata amazi hari umwandu wa mwishi tuburiyo dukoresha amasaha amazi twogesha amasahani ayo twoza abana twigayo twiyoga umwandu gaca ugwirana gaca bituzanira ingaruka mbi ku mubiri wacu amagwara gaca gwire. Cyo twosaba rero kutubwiriza amazi
ku ruhande rw'ubuyobozi bwa komisiyo ushinzwe impunzi bukorera muri inkambi buvuga yuko iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri inkambi kigiye gushakirwa umuti. Tumenyeshe yuko inkambi ishasha y'Umurongwe imaze amezi ane ifunguwe ikambitsemo impunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za Mongemonge, Sange ndetse na Kavimvira. Pedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Umurongwe mu ntara kivuye amajyepfo.
Amakuru hano kuri Radio Ijwi rya Amerika arabandanya. Abategetsi bo mu ntara ya Borno mu gihugu cya Nigeria bafashe ingingo yo kugara amashure yose yisumbuye havuyemo ayo ku mugwa mukuru wayo Maiduguri na hitwa Biu, basiguye ko imvu z'umutekano harizo zatumye iyo ngingo ifatwa. Menyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza aduhe ibindi bisobanura kuri iyi nkuru.
Amashure yose yisumbuye yo mu ntara ya Borno mu buraruka bw'ubuseruko bwa Nigeria agiye kugarwa gushika hafashwe izindi ngingo keretse ari ku mugwa mukuru w'iyo ntara Maiduguri hamwe n'ahitwa Biu. Ako karere ni kamwe mutubangamiwe cyane n'indyane z'umuhari w'intagondwa wa Boko Haram. Abategetsi bo muri ako gace basiguye kuri uyu wa kane ko ayo mashuri agiye kubugarwa kubera imvo z'umutekano. Ku rugabano rwa Nigeria na Cameroon hamwe n'umupaka wegereye ikiyaga Chad, intara ya Borno ifatwa nk'ikirimbiro ry'amabi akorwa n'abagwanyi ba Boko Haram bahagaze ku mahame ya Islam. Insiguro y'izina rya Boko Haram mu rurimi rw'Igihausa ni inyigisho z'ibihugu biteye imbere n'icyaha. Iyo ngingo ifashwe mu gihe abihebyi bari bagarukanye abakobwa barenga ijana baheruka kunyuruzwa mu kwezi kwa kabiri guheze mu gisagara cha Dabchi kiri mu ntara ya Yobe ihanurubiwe na Borno. Amashuri afise urutonde rw'inyigisho zitavangura amadini niyo yibasiwe inshuro nyinshi mu gihe cy'umugararizo watanguye mu mwaka w'2009 umaze guhitana n'imiburiburi abantu 200,000. Igisata cya ONU cyita ineza y'abana UNICEF kimenyesha ko abarimu barenga 2,296 bishwe na amashuri y'ababa 1,400 arasamburwa mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu. Muhammad Burama umushikanganje ajejwe kumenyesha amakuru no gutunganya intwaro muri ako karere yasiguye ko iyo ngingo yafashwe inyuma y'igitero cyakozwe na Boko Haram mu ikambi y'abateshejwe izabo yahitwa Ran ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu. Abantu batatu bakora mu gisata cyo kugarukira ku bahuye n'amakuba n'abajejwe umutekano umunani barishwe muri ico gitero cyabereye muri ico gisagara kiri ku rugabano rwa Nigeria na Cameroon. Amashirahamwe afasha bahuye n'ingorane yaciye akura abakozi bayo bamaho muri ako karere. Amashure yamaze kubugarwa bitewe n'ibitero byahitanye abantu ahitwa Bunyadi mu ntara ya Yobe igihe abanyeshuri barenga 40 bicwa mu ishuri ry'uburaro rigenewe abahungu gusa mu gitero cyo kugwanya Boko Haram. Inyuruzwa ry'abana b'abigeme biga mu mashuri y'intango barenga 200 ishiboke mu ntara ya Borno mu kwezi kwa kane umwaka w'2014 n'abandi 110 bidabuci muri Yobe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka byatumye ayandi mashuri yugarwa.
Kusoreje ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha, ariko reka tubibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twababwiye yuko ubwicanyi bubandanya kuba mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri ko butuma abantu ibihumbi n'ibihumbi bata ingo zabo bakajabuka uruzi Albert binjira muri Uganda. Twababwiye kandi ko kuri uno munsi wa kane abantu bashika kuri 14 bahitanywe n'igitero cya bombe yaturikiye ku mugwa mukuru wa Mogadishu muri Somalia. Twababwiye kandi ko Perezida wa Leta Zunze zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yiteguriye gushira umukono ku rwandiko rushobora gutuma haduka uruhagarara mu budandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio i Washington DC. Ino saha kimenye yadufashije kwegeranya ibiganiro kuri micro mwari muri kumwe nanje Oriane Tangishaka. Ndabifurije umugoroba mwiza, Imani bahezagire, mwakoze.